Iri ni ijwi rya Amerika. Amerika rirabandanya ibiganiro byayo zo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse namwe mwese mwateramanye n'ijwi rya Amerika mukibyuka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni Orion Itanga ishaka ateramije ibiganiro zo kuri Nosaha. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro
iwanyu mu ntara.
Guhera saa 12 naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki. Turabararitse mwese. Dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Oyana, mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri Radio y'Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho igipolisi cyatangaje ko hari umugwi w'abantu bitwaje inkoni n'imbugita wateye mu isoko rikuru ku murwa mukuru w'igihugu I Kinshasa, wica abantu babiri wongera ukomeretsa n'abapolisi batandatu. Piero Mwanaputu, umuvugizi w'igipolisi, yatangaje ko abo barwanyi bataramenyekana kandi ko mu bahitanywe n'ubwo bwicanyi harimwo umukuru w'iryo soko rikuru ry'I Kinshasa hamwe n'umupolisi umwe. Amaduka n'izindi nyubako ziri ku isoko nkuru y'I Kinshasa byahavuye vyugara inyuma yaho abapolisi n'abasirikare bakwiragijwe muri ico kibanza ku mvo z'umutekano. Mwanaputu amenyesha ko umutekano wagarutse kandi ko umwe muri abo barwanyi yafashwe. Yamara gushika ubu umuntamurwi numwe uri yitirira ico gitero. Muri Sudani y'umanuko abacamanza batangaje ko bagiye kubandanya yegere naho ngo bagenzi babo bashika kuri 14 baheruka gukomborwa amabanga yabo. Abacamanza bari muri yegere kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu basaba President Salva Kiir kuwongera umushahara, guhindura bimwe mu bijyanye n'ibyo bakenera mu mirimo yabo no guhagarika umucamanza mukuru. Abacamanza bavuga ko badatahura ingingo ya Perezida Kiir kandi ko biteze ko ayihindura. Mu kiganiro yahabamenyesha makuru, Bold Lul Wang, umukuru w'inama nkuru y'abacamanza, yavuze ko bakoze inama yihutirwa kuri uyu wa gatanu I Juba ku murwa mukuru wa Sudani y'umanuko no mu bindi bisagara mu ntumbero yo kuvugana ku bijyanye n'abacamanza baheruka gukurwa. Wang yavuze ko abacamanza bashigikiye bagenzi babo bakombowe kandi ko basaba Perezida Kiir kubasubiza amabanga yabo. Avuga kandi ko bagiye kubandanya yegere gushika baronkejwe ivyo basaba vyose. Mu gihugu c'Ubwongereza mu buseruko bw'igisagara ca Londres, igipolisi catangaje ko cafasha abasore babiri bagirizwa ko bakoze ibitero bitari bike bakoresheje ubumara bwa aside bukomeretsa abantu benshi mu maso. Igipolisi kimenyesha ko umwe mu bashikiwe n'ubwo bumara yakomeretse cyane. Abo basore bafashwe bafise imyaka 15 na 16, bikekwa kandi ko bivye bakongera bagatera abantu ibikomere bikomeye ku mubiri nk'uko igipolisi kibivuga. Umukuru w'igipolisi muri ako karere yatangaje ko ibitero mwe n'ivyo bimaze imisi vyibonekeza kandi ko bafise amakenga ku buryo bigenda vyongerekana. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yitabiye ibirori byo guhimbaza umunsi witiriwe Bastille kuri uyu wa gatanu mu gihugu cy'Ubufaransa. Umunsi witiriwe Bastille uhimbaza igihe abanyagihugu bari bagumutse mu binjira mu ibohero rya Bastille mu gisagara cya Paris ku itariki ya 14 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'189. Uwo munsi wahabaye uba intango ya revolution mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuri wa gatanu waranzwe na defile yamaze ikiringo kirenga amasaha abiri. Inteko za Amerika zagize defile ziri kumwe n'inteko ibihumbi n'ibihumbi z'Ubufaransa mu kibanza citiriwe Champs-Élysées. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko kuba Perezida Trump n'umupfasoni wiwe bari mu birori byo guhimbaza umunsi witiriwe Bastille ari kimenyetso cy'ubucuti hagati y'Ubufaransa na Amerika butigeze butituka. Inyuma y'ivyo birori, Perezida Trump n'umutambukanyi wiwe Melania Trump bakaba bahavuye bafata indege Air Force One bagana muri leta ya New Jersey hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Miturukia wa polisi abakozi wa leta hamwe nabigisha bakaminuza bashika ku 700 bari rukanywe mu mirimo yabo kuri uyu wa gatanu inyuma y'umwaka umwe haciye habaye igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi. Itegeko ryasohowe na leta mu kinyamakuru cya leta La Gazette rivuga ko abapolisi bahagaritswe mu mabanga yabo harimo n'abategetsi bakomeye bashika ku 2,333 n'abarenga ku 300 bakorera muri kaminuza. Leta ya Turukiya yagiriza igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi umuyisilamu Fethullah Gulen amaze imyaka irenga 10 yatse ubuhungiro muri Amerika ya Maragulen arahakana ivyo vyagirizo vyose bimuriko. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Turukiya bavuga ko leta irongowe na Perezida Erdogan itwaza igitugu mu gihe Perezida Erdogan avuga ko ari uburyo bwo kurinda umutekano wa leta. Umuvugizi w'igipolisi mu gihugu cya Israel Miki Rosenfeld yatangaje ko abantu batatu bitwaje ibirwanisho n'imbugita barashe ku bapolisi kuri uyu wa gatanu mu gice cya kera cy'igisagara cya Yeruzalemu bica abantu babiri bongera bakomeretsa n'abatari bake. Rosenfeld avuga ko abakoze icyo gitero bagerageje gusogota imbugita abantu imbere y'uko bahungira mu kibanza giheza giye kizwi ku izina rya Noble Sanctuary ku bayisilamu na Temple Mount ku bayahudi. Rosenfeld yatangaje ko igipolisi cyahize abagize icyo gitero gihagarika abo bantu uko ari batatu. Igipolisi cyatangaje kandi ko ibisabisho byo kuri uyu wa gatanu ku bayisilamu bitavuye bibera mu kibanza cya Noble Sanctuary inyuma y'igitero muri ico kibanza. Abagize ico gitero ntibashotse bamenyekana buno nyene.
Tumushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ndabura mkije nchuti wa kunze muteza matukui gani ovzira dijugi Amerika risamira ni Washington DC mukirundi no mukinyagwanda. Nongira ndaba hikaze mukiganiro iwanyu munhara. Ikiganiro iwanyu munhara churo mumusi kile meshe rejwe mri studio ya 18 kirongo inajwe diani ni nahaswe.
Na kinu baru wangu baradubra vila tiweja wa nubariko barawe la harimo na wakuze kwekwa hotu iruki yetu lageze kuruhuka. Kwetu kuye kwe bodu fashiriza hanyene.
Uyu numwe mu bageze mu zabukuru baba muri site yabateshejwe zabo yo muri commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura avuga ku buzima bugoye babayemo. Abenshi muri bo bemeza ko umwanya n'umwanya inzara ibahohosha kuko ngo bamara na kabiri batafunguye. Muraza kuvyumva handi hato muri kino kiganiro.
Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara narinda biceye ku masonga mukanya. Abasaza bo muri site abateshejwe zawe muri commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura basaba gushigikirwa mu buryo bw'umwihariko. Ni mu gihe abatari bake muri abo basaza bavuga ko bashobora kumara iminsi ibiri ataco bashize ku munwa. Ivyinshi ku ino nkuru turabibaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye muri iyo site.
Abasaza bari hagati y'imyaka 70 n'irenga bo muri site ya Kabezi muri commune Kabezi nyene basaba leta kubashigikira. Ibyo babisaba bafatiye ko ataco bagishoboye kwimarira. Inkurikizi ni kubura ibyankenerwa mu kubaho k'umuntu, ahanini ibifungurwa n'ivyambagwa. Uyu mutama Ndikumana Martino avuga ko afise hafi imyaka 80 atuyagira uko ubusaza bwa mu mugaje. Ahanavuga ko inzara ishobora kuba inkwezi y'urupfu rwiwe.
Nirirwa ngaha naramugaye uwo mwaka ni 11. Ndi kimugata cyo nihereza. Ubukene nabwo bukava inyuma. Yo, ndagowe bavyeyi. Yo, nimugerageze mugarukira batama n'abatamakazi. Amavi yarafatanye. Amibikura umubiri wose. aha nsigaye numupfu ariko sindafa yedera chanje za kwisi mugabe inzara iragiye kundwara n'abana banje
yabana abantu bashobora kwironderera
yo umwana mu wakabiri uwundi ari mu wagatatu uwumva barondera ikiga mu vyeyi
nabuzukuru
oya n'abana biwanje
abavyaye ushaje
erega sije mbyara havyara imana
muri rusangi abanyagihugu bo muri site nka bose baje bava muri komine nyene ya Kabezi bahunze intambara yo mu 1993 abitwa ko bahunze bava kure bavuye mu makomine ahantu rubibe na Kabezi ivyo vyatumye abatari bake barashoboye gukurikirana amatongo yabo hakirikare batarayanyagwa ariko abageze mu zabukuru bavuga ko atawe bagifise kubwo ubushobozi buke bwo kuyakurikirana eka n'abayafise bavuga ko bayagurishije vyongeye n'abari kubafasha kuyakurikirana ko intambara yabahitanye aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
etira kwiye kumfasha kuko nagowe yemwe nkamererwa nabi nka twagutwanje nkamererwa kandi nkafakarira ngaha n'umwana wanje nari mfise w'umuhungu w'imfura yitwa Sinzo Utuma uyo mwana wanje bamutsinze hariya kumutabira none kuva n'ubu ndahanyana ntahandi ndora ndwa leta nyene yizombona izomfasha mu magogo yona ngo
imaje wengeza wora namugaye ugirite nubundi reka ndakarye ndagatemba iyo takije kukarima kaba kabaye
kandi abantu bakuze mu rasonza cyane
gose usigara umeze nk'umwana leta yari kuye kuturabira ikigo yoshobora kugira ngo kidufashe kuko turamerewe nabi gose ni imana gusa yo mwiju ishobora gutunga abayo
Urongoye komine ya Kabezi Ndayishimiye Renirida avuga ko iyo habonetse ifashanyo izigenewe bantaho nikora gutyo abo basaza bagashigwa muri uwo mugwi.
Iyo hagize abagira neza baza gufasha abantu bafata cyo kimwe nabandi kuko no kuyindi mitumba no kumitumba rusanga ariho abantu bageze mu zabukuru bakeneye gufasha. Muri cyo gihe turonse umugira neza dufasha kubafasha turabafashiriza hamwe bose tubashize hamwe tutagira ngo ni site cyangwa si site ko bose n'abanyakabezi. Damwe tworonka umugira neza yitaho abasaza byo dufasha cyane
ariko rero uko gufashwa mu kivunga gutuma bamwe muri aba basaza badashikirwa uyu mutama Kamotsi Fideli avuga ko yatanguye guhunga mu mwaka w'1972 avuga ko ataco bagifashwa
nta kintu baruha ngo baradurabira ati bajya abantu bariko barahwera harimo nabakuze mbega leta niki Leta ko yaturaba none ubu leta itaturaba no kuvuga iki kwego aho twirukiye turageze kuruhuka twe tukuye bo dufashiriza hanyene
urongoye ikigo cishinze gukurikirana no guherekeza abageze mu zabukuru hamwe n'impfuvyi fast power mu mfunyafunyo avuga ko abo basaza bateshejwe izabo bakwiye kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko isirahenda Cyrille Fresh Asanzwe yanonosoye ibijanye n'amategeko yibutsa ko nibwirizwa shingiro ritegekanya gushigikira abageze mu zabukuru muri rusangi
nibwirizwa shingiro mu ngingo yayo ya 66 iravuga yuko umurundi wese ategerezwa gushigikira no guherekeza na cyane cyane mu guha ibirezo umuvyeyi rugeze mu zabukuru igihe abikeneye mu bigo byatesejwe zabo nyene aho ari n'ukuri urumva si wabo mukangaratete aho rero atezo kuronda abantu babafashirizaho nyene muri ivyo bigo naho baba bari mu makambi kugira ngo kagateka ku muntu kameho kagumeho ntihebure
tumenyeshe ko atagitigiri kanuni c'abasaza bo muri site Kabezi kizwi nabo mu ntwaro baharugwa hamwe n'abandi baba muri iyo site bagera ku 454 tukibutsa kandi ko leta isanzwe ifise umugambi wo kugara amasite y'abateshejwe izabo ari mu gihugu cyose Mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse tuve ngaho i Bujumbura dukubitire gato muri komune ya Matana y'intara ya Bururi ivugwamo akageso ko gushurashuza abana babigeme kabaye ndanse abagera kuri 20 baramaze gushurashuza mu kiringo c'indwi zibiri gusa umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda yarishikiyeyo aronka ivyemezo vy'iyo nkuru.
Mukiringo chindwi zibiri gusa abana babigeme bagera kuri 20 bafise imyaka iri hagati ya 15 na 17 nibo bamaze kumenyekana ko bashurashujwe ku nguvu imitumba ibangamiwe kuruti yindi akaba ari bihanga Gitanga Kinyinya hamwe na Matana bamwe mu bavyeyi bo kuri iyo mitumba baganiriye n'ijwi rya Amerika baratubwira uko vyifashe
kunda vyakira urabona nkubu ntwari hakunkwari ya nkumwe zindi ntara barafata abakobwa ku nguvu nk'abajije umutekano bakabafata ariko ntagira ico babagira bakabarekora bakagenda ariko difise ubwoba yuko no ngaha iwacu bizohavura bishika atacho bakoze kubera nabo bafashe batabahana kandi baba batwononeye abana bakamerwa nabi ndivuza yuko ubwo butungane go haba kuruta uko ahandi byifashe
Jewe uko mbona byifashe nk'abahungu bashirashiriza abakobwa nko kubutungane kuba bahana kugira ngo no hanyuma ntibaje banabisubira ubu ni umwitwarariko munini dufise kuko nk'abakobwa bacu butungane budufashijwe budufashije tworyoherwa cyane kuko twosanga abana bacu baretse gutwara inda z'ishusho ari nayo mpamvu abantu bacagura mu gihugu gace usanga amafaranga imwe arateye
muri kino gihe rero bamwe muri abo bavyeyi bigatuma batorohereza abana babo ngo bidegemvye mu gutemberana hamwe n'urunganwe uyu ati tubitegwa nuko ico caha kiriko kiragwirirana gusumba uko vyahoze
cyo mwana wanje agiye nko nkana gatembera n'umwe afise ubwoba bwinshi cyane mwana wanje twaye ndakira umuto n'utwo gwa nyuma mundi burere tumenyere twetumbyumva handi aha byashitseho biyaduteye ibibazo nuko bo dufasha canke bakaduha nk'inyigisho kugira tubigwanye
none mbega abajejwe intwaro muri komine Matana bavuga iki kuri ico kibazo Jean Bosco niyo ngabo n'umuhanuzi wa Mustaneri wa komine Matana mu bijanye n'iterambere
ako kageso natwe ramaze iminsi tukabona amakomite y'umutekano turagerageza tugakorana karaba intumbero twofata kanababwira yuko kuko hari ibintu rimwe na rimwe usanga abantu bagira bati reka ibintu turabimwe tuvyumvikana duce tubiheza tuvyihereze ariko tukababwira yuko abo bantu ari abo gushengezwa kuko ari icaha kibi gutoki tosasigwa indava mwikomine inguvu za mbere dufise nabo banyagihugu nyene umwe wese ahaherereye afate ingingo mu kwigisha abana babo bogerageza bakagarukana yandero yo kuziko umwana amenya yuko hari amasaha yo gutahira ko agataha kare kugira ngo ico kibazo bikunde kive mu ntuzenya komine yacu
mu mashira hamwe aharanira gateka kibibondo basaba ko hoba ho ubujyo bwihuta bushobora gufasha abaganga ba hano mu Burundi kumenya ko umwana w'umwigeme aba yashurashujwe aha Jacques Shimirimana arongo y'urunani Fenadebe kugwego rw'igihugu akavuga ati
biribonekeza yuko muri iyi minsi yongeso yabaye ndanse hari ibice bibangamiwe gusomba ibindi aha twovuga nk'ico gice ca Matana twovuga nk'ibice vya Ruyigi ibice vya Bubanza ibice vy'imbo cibitoki Bujumbura Meri Bujumbura Rira iyo vyukuri habonetse uwitu ubutungane bo bikoreye ko cyane bimwe twamye twipfuza kuva kera byo kuzana ubuhinga bwa ADN byarashitse mu Burundi biracyakoreshwa ku bitaro bimwe gusa ibitaro Kira Hospital birazimvye amafaranga hafi amadolari 800 ni hafi miliyoni y'amafaranga y'amarundi tugasaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gukwiza ubwo buhinga mu bice bitandukanye igihe ubwo buhinga buzoba bugwiriye ubutungane bugafatira ku ma test ADN kugira ngo buce imanza buhashe abantu bashurashuza abantu babigeme ico kibazo turizera neza ko kizogabanuka
ibintu biruko mu gihe abakorewe ibyaha nk'ivyo batama boroherwa kunyarukira kwa muganga kugira ngo ntibasame imbanyi batifuje cyane ngo bakingigwe ingwara zifatira mu bihimba by'irondoka imvo nyamukuru nuko abavyeyi bagira agasoni ko kubishira habona hamwe nuko muri ubwo burere bwa komine Matana atabigo bikwiye bishobora gufasha abashikiwe nako karanda nkuko amakuru dukurayo avyemeza mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
kumugwa mukuru w'intara ya Karusi naho kuri no wa gatanu hazindutse umukwabo wo kwegeranya abana bo mu ibarabara kugira ngo basubizwe iyo baje bava abajeje intwaro muri iyo ntara bavuga ko ari mu ntumbero yo kugwanya abana baba mu gisagara atacu bafise bakora kuko bavuga ko ari bo bavamwo inkozi z'ikibi n'abanywa ibiyayuramutwe izinshi ino nkuru tubaza umunyamakuru wacu Fidel Antoine Nsabimana mu ntara ya Karusi.
Inkuru dukesha Peter Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano zimenyesha ko abana 12 baba mu ibarabara ariho bashoboye gufatwa mu mukobwa wakozwe mu gatondo kuno wa gatanu mu gisagara cha Karusi. Muri abo bafashwe indwi bava muri komine ya Buhiga, bane muri komine ya Gitaramuka n'undi ava muri komine ya Bugenyuzi. Bose bari basanzwe baba mu mabarabara yo mu gisagara cha Karusi. Abandi muri abo bana bavuye bayanyaga bakinjurira mu mitumbi ya namico gisagara. Muri iyo mitumba abo bana twashoboye kubibonera bakina imikino yabo ahanini usanga igizwe no guterana ingumu n'imigere no guturana hasi. Muri abo harimo abakiri bato cyane hagati y'imyaka ya 10 na 16. Abo bana bavuga bahunze iwabo kubera imvo zitandukanye. Bamwe muri abo bana bemeye icyo bavuze kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika. Havyarimana Simeo Pascal afite imyaka 12 avuga ko yaje kuba mu ibarabara afite imyaka 6.
Byagenze gutubiruje mu ibarabara
papa niwe yagomba kuzara ntema kugira mve muhira
warushe mama wawe
yindi mukore yose bintu byana baza barankubita bavuga ati ngo nagiye kwiba yewe ateke nk'inyama cyangwa umuceri yaca ambwira ati ngo wewe nuritekera ibijohe rwawe aca ngenda kuyiryamira. Rero
none hano mu ibarabara niho ubona akarusho
kano utangiye ndi umwana mutonyi mwagabuwe nakuze ndikare n'imizigo hanyuma bakampemba
ugacurara he
hacanirarira mu ikanepfo.
Havyarimana Simeo Pascal aremeza ko hari igihe bakoregwa mabi barenganijwe
barabandenganya ko nabikimwe bakaca bankubita bade badufatiye hariya ati watwaye umuzigo mu kigwate baciye badukubita bagomba batwice
bande
abagabo b'abapolisi.
Nduwayezu Petero afite imyaka 15 nawe nyine arafise imvo zatumye ahunga aho yavukiye.
Waje mu ibarabara kubereke
naje mu ibarabara kubera muhira tutagira ibyo ntagira ibyo njye
batufise imyaka ingana
naje afite imyaka 10 ndose n'utwongera ko ndashima Imana
none turonka bigenze gute
ndaturonka nyene ngiye nyene nko gukora ndose nk'akazi nkagakora harakazi nyene ko kwikorera imizigo
ariko mu barabara hirye bavuga ko muri mu nabasuma nibyo
no kuturenganya kweri none atacho badufatanye atatonga badufatanye wivyo nyene acha mucira banze acha mutwara mugasho turahanura na nyene umwe muri twebwe ntazosubira gukora amakosa.
Mande Jean Dodier afite imyaka 16 yaje mu ibarabara rusi imyaka 8.
Turikubona nakoze urabona je papa na mama barapfuye mu gihe cy'intambara bamaze gupfa nshanze gukorera abasudanga babo muri Seremba hanyuma kore batatu bacari bari basigaranye amatongo jewe ntashe muhira mvuye gukorera abasode baca bambwira ngo ntituzagabura ngo amatongo yose ama ndababuranya mbuza amara kubaburanya nca mvuga tereka nigira mu muji nca ndigira ahanye ni Karusi.
None ucurara he?
Je ndaranye n'ahantu ku ibaraza ry'umubosi.
None muri mwe ntabasoma barimo?
Abasoma bari.
None mubahanurana gutabo mu ibarabara
abasoma wewe wivyo bakagufatira gutwara mu gaje twanana kimwe twahanurana ko umuvugije aramuca mukwana.
Abo bana bavuga ko bamenyereye kubaho bakora ubuzi bwo gutwaza abantu imizigo kandi ko basubiye ku mitumba bavuye ko atabene ubwo buzi buhari. Ikindi naco imijyango yabo ngo ntibemera. Farazia na Karutimana Mustaneri wa komine ya Buhiga ari nayo iri mu gisagara cha Karusi yatubwiye kwico ikogwa gitumbereye kubahiriza ingingo ya leta yo gusubiza abana baba mu ibarabara iyo bavuye bafashirizwe iyo baje bava i Karusi hagati mu Burundi. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Inkuru imwe ivugwa mu gisata c'impunzi, impunzi z'abarundi zirenga 2,800 zo mikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania baramaze kwiyandikisha ngo batahuke mu gihugu ca Bucu Burundi. Abarongoye bavuga ko babitumwe ahanini n'inzara kuko ivyo bahora bahabwa vyagabanijwe naho biruko. Hari n'abandi bavuga ko hataragera ko bahunguka bakavuga ko ico bahunze kitarahera. Umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru niwe tubaza ino nkuru.
Amakuru ava mikambi y'impunzi Induta muri Tanzania avuga ko abambere batanguye kwiyandikisha kugira batahe mu gihugu c'amavukiro haraheza amezi 3 kimwe mu bituma zimwe muri zo mpunzi z'abarundi zishaka gutaha. Nkuko bamwe mu barongo y'abandi mu mpunzi babivuga n'inzara kuko ifungurwa zagabanijwe. Iruhande y'inzara bavuga kandi ko hari na bamwe mu mpunzi bahimiriza abandi bagenzi babo gutahuka.
Ikibazo cyo gushaka kwiyandikisha batahe cyatanguye igihe bagabanijwe imfungurwa bakazigaburamo kabiri abanyagihugu bakeye yumvamo nabo buhungira barabona ko ubuzima bwo baheranye bacabishiramo gutaha ariko imbere yaho harabaye niho rero haca haboneka abantu batanga inyigisho bagahunga baza gusigura izindi mpunzi zisanzwe ziri no ko mu Burundi bakizara amahoro inyigisho zo gutangwa guhunguka baca batangwa kuzitanga niho rero hagabonewe imfungurwa bivanye n'abo bantu bahunze baje gutanga inyigisho abanyagihugu bake biyumvamo yuko botaha bivanye n'uko babiye ko ari amahoro kandi ko bakabona ko n'ubuzima bugiye kubagora cyane kubera imfungurwa zisanzwe zitangwa
gushika mu mpera z'induheze. Ibiharuro byerekana ko abari bamaze kwiyandikisha ngo batahuke bari 2,208 igitegere gishobora kuba kimaze kwiyongera kurusha
bo munama yagirishijwe n'usari nkambi mukuru wa makazi ari kumwe na koordinateri w'impunzi muri Kigoma batubwiye yuko amaze kuyandikisha abantu bashika 2,208 aho ari ku munsi wa gatandatu w'indwiheze guhera yo ku wa mbere kugera uyu munsi ntituramenya igitigiri mugabo ugiye ku biro by'userukira inkambi leta yasanzwe atwara inkambi uhasanga abantu ari benshi cyane ubu ndazi byaba bishika birarenze cyane byaba bimaze gushika muri 5
ubwo bukene hamwe n'inzara biremezwa n'uyu mukenyezi w'impunzi afise abantu babiri yibaza ingene ibiro indwi by'ifu y'ibigori ahejeje guhabwa bizomara iminsi 28 yandikiwe
oya ntabwo zidukuye na gato huko mu minsi 2008 umuntu umwe yandikiwe kuronka n'akarorero ifu y'ibigori ibiro ndwi n'amagarama 448 ubushaza ibiro bitatu n'amagarama 360 ubuyi ikiro kimwe n'amagarama 400 amavuta amagarama 560 n'umunyu amagarama 70 oya ntibidushikana mu minsi 2008 ku munsi umuntu yandikiwe gufungura nk'akarorero ifu y'ibigori ca dupima amagarama 266 ubushaza bupima amagarama 120 ubuyi bupima amagarama 50 amavuta apima amagarama 20 umunyu upima amagarama 5 dufate nk'abana iyo badafungura neza sha kugora nyene indwara iterwa no gufungura nabi sha kimwe nyene n'abakuze hari abacabiyahora gasha bagenda nyene kwiba bitumwe n'izifungurwa nke icyo dusaba nuko ishyirahamwe hase na pamu bokongerereza imfungurwa n'inke cyane kuko gufungura ibiro ndwi by'ibigori ibiro bitatu by'ubushaza n'ikiro kimwe cy'ubuyi biteye agahinda mu minsi 2008
naho biri uko hari n'izindi mpunzi zimenyesha ko naho zishonje gutaha atarejo kuko bumva bataratekanirwa mu mitima ngo basubire mu Burundi
jewe sinshaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi n'umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ije rero ntibirahera icyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahanakunga uvaka ntahana yopfuma anyicyama bakantwara ikiziga
mu mpera z'induheze umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu cya Tanzania yaragendeye iyo kambi ya Nduta irimo impunzi z'abarundi zirenga 126 yarabahumurije ko botekana kandi ko atanumwe azotahanwa ku nguvu gusa yabasabye ko hame hagize uwo kwifuza gutaha kugushaka kwiwe atawumubere ntambamye ngo amubuze mu ntango z'uno mwaka w'2017 leta y'i Burundi yaye intumbero ku mwaka uhera imaze gutahukana abarenga 181 ishirami yita y'impunzi naryo HCR riherutse gutangaza ko hari abatari bake bamaze guhunguka Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Chedu sozira kino kiganiro yakoze na Nkurunziza Fosi ya Maheba Zambia abandi bari mu nkambi nka za Zaleka namwebwe ntimuzotangwe kuzamura turunga ikirutu numero twanyu kugira ngo tuze turabayagisha kuri radio yacu arubaze gmail.com Diane nahazwe ni jenari ko umwe namwe muri kino kiganiro wanyu mu ntara Jimire ingenieur na Innocent Kimenyi bari muhinga bw'ivyuma hama tubipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu
Icyo cyari kiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri isaha kuri mikomwe ari kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'Imana murako